Tuashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri yohora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nirinahazwe. Abarenga 10 nibo bamaze kumenyekana kubaguye mu mirwano iriko iba hagati y'igisirikare ca Congo FRDC n'imirwi itwaje ibirwanisho iri muri Kivu yepfo.
Barashe masasu menshi na mabomba menshi tutaramenya amadega y'abantu bo bapfuye ngiyo ejo wenda no mwijoro niho twashoboye kumenya abasigire batanu bapfuye bari mwakana kagakobwa.
Uyu ni Gadi Mukiza Nzabinesha, umuyobozi w'akarere ka Minembwe kariko kaberamo ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Congo n'imirwi itwaje ibirwanisho muyagezweho ijyanye no ku isi. Umupfakazi wa president wa Haiti yavuze ingene umugabo wiwe yishwe. Turabigaruka ko mu ntango zano makuru ku mugabane wa Buraya, Vaticano itangaza ko Papa Francisco yatoye ka mitende. Ido ni do ya makuru se duce ku masonga ni mukanya isasi. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru tubafitiye tuyahere muri Haiti aho umupfakazi yasizwe na president Jovenel Moïse yasiguye uko umufasha wiwe yagandaguye kuwa gatatu mu butumwa bw'ijwi audio yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter mu rurimi rw'igicreole. Martin Moïse yasiguye ko abishe umugabo wiwe binjiye mu nzu yabo hama batangura kumijagura amasasu ku mucance wiwe. Muri ubwo butumwa yarungitse ari mu bitaro arwa yemwe i Miami muri leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Madame Wanyakwigendera Moïse yasiguye ko abamwishe babikoze mu mwanya muto cane kubyo atashoboye kuvuga n'ijambo na rimwe rya nyuma. Yavuze ko abo yise inkozi z'ikibi zihebuje zashaka kuzivya burundu umugabo wiwe no kuzinya indoto ziwe nziza n'ivyumviro vyiwe birashe. Martin Moïse muri ubwo butumwa yagize ati ndashima Imana ko narokotse muri ico gitero naho caguyemwo umugabo wanje Moïse nakunda. Abakoze ibara nabicanye ruhebwa ntawo kwica umuntu nka Moïse Jovenal atari inkozi y'ikibi yo ku rwego rwo hejuru. Abajeje umutekano muri Haiti baramaze guta muri yompi bamwe mu bacangiro 28 bagandaguye president Moïse mu gihe bakibandanya kurondera abandi. Bavuze ko hakiri igipfungu cinshi kwa batumye gukora iryo bara n'igituma bararikoze. Tuributsa ko Moïse Jovenal w'imyaka 53 yagandaguye ku munsi wa gatatu w'inondwi n'abantu bitwaje ibirwanisho bavuga icongereza n'iki espanyol. Uyu mutegetsi yari yagiye ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri ko mu 2017. Abamurwanya bavuga ko ahanini yarengeje manda yiwe y'imyaka 5 mu gihe we yasigura ko agisigaje umwaka umwe wo gutegeka. Abo bamurwanya basigura ko ubutegetsi bwiwe yabufashe mu 2016. Ku mugabane wa Buraya nari nabice ku masonga nkitangura umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco n'umunsi kwa Mungu yabonetse mu bantu ku nshuro ya mbere kuva yinjiye ibitaro kubarwa amara. Ahagaze ku ibaraza y'ibitaro arwariyemo mu kiringo 10 minota 10 yashimiye abamusengeye bose. Yongera avuga ko abaganga n'abakora muri ico gisata ari ingabire idasanzwe y'Imana. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP Ijwi rya Amerika rikesha no makuru ryavuze ko agitangura kuvuga iryo jambo ijwi ryiwe ryarimwo inguvu n'intege nke cane. Ijambo ryiwe yarivuze ku isaha ahorahera ko umugisha abantu imisi yose kwa Mungu ari aho aba i Roma ku murwa mukuru w'Ubutaliyano. Yagize ati ndahimbawe ko isango ryanje ryo kwa Mungu ndaryubahirije naho ndi kwa muganga. Mwarakoze cyane kunsengera. Muri iryo jambo Papa Francisco yavuze ko ukwinjira mu bitaro vyaje bimutahuza gusumba ko ari ngombwa ku bihugu vyose bigira igisata cita magara y'abantu gitunganije neza. Biramenyerewe ko kwa Mungu Papa Francisco agaruka ku bibazo bitandukanye bihanze isi. Uno munsi akaba yavuze ko afise ku mutima abanyagihugu bo muri Haiti baheruka kura president wabo yishwe agandaguwe rwa gashinyaguro kwa gatatu w'inondwi yongera asengera amahoro n'umutekano birama muri ico gihugu. Papa Francisco w'imyaka 84 yinjiye ibitaro kwa Mungu. Akivyinjira Vatikano yavuga ko azobisohoka mu kiringo kitarenze iminsi indwi. Uvugizi bw'ubwungere bw'Ekleziya Katolika bwavuze ko atera yoroherwa ariko ntibwigeze butomora ryari azosohoka ibitaro. Ijugi Amerika aya makuru yose agezeho hirya no ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu barenga 10 ari bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano iriko ihuza igisirikare cha Kongo n'imirwi itwaje ibirwanisho. Iyo mirwano iri kwibera mu misozi ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo yo bimaze guhitana abasivile. Ibindi kuno nkuru na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nkuko bigaragara mu itangazo ry'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere, Captain Dieudonné Kasereka avuga yuko mu ntambara yabaye kuveje ku wa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru hagati ya FARDC n'ihuriro ry'abagwanyi ba makanika Twigwaneho Gumino Android na FNL, igisirikare cya Congo cyafushije abasirikare batanu hakomereka abandi 14. Ni mu gihe ku ruhande rw'abanzi bagwanya FARDC avuga yuko bibafushije abantu 15 naho 35 barakomereka. Gusa umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha wavuga yuko mu bantu baguye muri iyo migwano harimo abasivile barimo n'abana bato b'abakobwa.
Kuri none abasirikare baduse barasa za runundu kabakire mu bashuri barashe amasasu menshi n'amabomba menshi ariko ntabariko babasubiza nyine barashe bonyine gusa nko gutera ubwoba barashe amasasu menshi tituramenya amadega y'abantu boba bapfuye iyo ngiyo ejo wenda no mu ijoro iyo twashoboye kumenya abasivile batanu bapfuye barimo akana k'agakobwa hari ibombe yaguye aho bihishe ako kana amafragment aragafata karapfa.
Kamasa Ndakize ni umuyobozi w'abagwanyi batwigwaneho defense civile y'ubwoko bw'abanyamurenge aranyumuzi bivugwa na Kapiteni Dieudonné Kasereka ko bapfushije abantu 15.
Abo bantu bose ari abakomeretse ari avuga ibyo ngibyo ndatekereza ko taba ari inzozi n'ibyifuzo bye. Kwari umunyamakuru w'igisirikare cya Congo afite kamera akoresha mu itangazamakuru rye nagaragaze amafoto y'abapfuye n'abakomeretse agaragaze n'ibitaro babavurirwamo. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo n'ibyaso n'ibizo zakoze n'ingaruka zababayeho nibyo barimo gukora bambi yabo nyine igenda ibapfana.
None se mwebwe mu ntambara mwatakaje bangahe?
Birabarekubwira tumenye umubare w'abaturage bamwe gutakara.
Chakoza ku ruhande rwa General Louis Nzabampema, umuyobozi w'inyeshamba za FNL zigwanya ubutegetsi bw'i Burundi, nawe FARDC ishinja mu gufatikanya na Colonel Makanika mu kugwanya ingabo za Congo ziri mu Minembwe, aranyamuzi ritangazo rya FARDC.
Makanika rw'umukongomani kandi abo bariko baragwana nawe arabakongomani natwe turabarundi rero nitwokwivanga muri izi ntambara kuko twaba dusanga ariko turakora ibinyuranye n'amategeko twaba dufite byacu tuko turategura byo kujya iwacu mu Burundi ntabwo twoja mu bya Kongo nitwogwa ntambara iri cyangwa se tuko tubishobore. Rero abo bariko baravuga ibyo bariko bavuga amajambo batanje gutohoza bariko bavuga ibinyoma. Hariho abahinga ba ONU bakora ibyegeranyo ubwo ninyuza nimwasanga mu byegeranyo ariko barakora bazosanga twebwe SNL hari uruhande rw'abatwigwane rwa makanika turiko canke uruhande rw'abamayimayi.
Nubwo umuvugizi w'igisirikare muri sekitere operationnelle Sokola de Capitaine Dieudonné Kasereka avuga yuko intambara ihagaze bamwe mu baturage mu Minembwe bavuga yuko bakomeje kugabwa ibitero aho bahungiye. Jason Maniragaba twavuganye nawe kuri telefone ari irundu.
Abaturage bo mu gahoro intambara birakomeye cyane ku kivumu naho ko bararwana cyane ku runundu nta ntambara iki yari habera abana batwirwaneho barahavuye donke bahavuye mu gitondo kare kare kuri Karongi naho intambara yiriwemo kuva mu gitondo ihagaza aya masaha mpaye guhamagara niho isa nihagaze ariko mayi niri n'ubu niho niri donc irahanganye n'abaturage
na Blaise Mable n'umuvugizi wa Mayi Mayi Biloze Bishambuke aranyamunzwe bivuga nabo baturage b'abanyamurenge ko Mayi Mayi ifatikanyije na FARDC muri iyi ntambara
ntabwo tuganira tubafasha turahagaze turi iwacu tucunga abaturage bacu
kuva tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 mu minembwe hadutse umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Congo n'abaturage b'abanyamurenge ni nyuma yaho hari abaturage batanu barimo abagore bane barasibona abasirikare ba FARDC bakorera muri brigade ya 12 ikorera mu minembwe Vedasinga bwo kubwara dijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Burundi aho mu bisagara bitandukanye no mu mitumba havugwa ubukene bw'ubwiherero bwiza ivyo bikaba bituma abanyagihugu na cane cane abana bakiri bato bakunda kugwaragurikwa ingwara zifatiye kw'isuku rike bitewe nuko abantu bapfa aho bitumye ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Eloge Willy Kaneza
ufashwe nyene no kuja kwituma uco genda nyene mwishamba kure ukaja kwituma mwishamba nyene burya nyene ugata
Wanje nene nzigimana mukenyezi wo muri mparamba ya kabiri muri komine rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi bwo nabandi bagore baho co kimwe nabo muri munyika ya mbere aho muri rugombo nyene bemeza ko afite ikibazo cutuzu twaso rwumwe bigatuma akuze nabato badatinya kwituma mu bihuru
Beshi ntama toilette d'office ivanye ni ngo za amazi abimbye nk'isantimetro 80 amazi abayaduze Mba biratugora cane tukiyaranja nyene tukagira akantu gatoyi abana baba barasohokeramwe insazi zirasanzaza umwanda niko kugwara zikaza zikagwa ku masahani ku vyombo hose niko gutegwa n'ingwara korera amacinya
zabashinga ntahe bacu bagize ngo bimbe amazi akaca yuzuriwe se tukaburaho tuja tukaburaho dusohokera murumva ufashwe nyene no kuja kwituma uco genda nyene mwishamba kure ukaja kwituma mwishamba nyene burya nyene ugata ngo baturabufise nyene kuko twofatwa na korera macinya ibyo bigwara nyene bikadufata eh kadata tuharonka gute kandi amazi abayuzu urumva nyene turahengekereza nyene nene woja mwishamba
no mu buraruko bushubusaruko ikibazo c'ubwiherero kirahavugwa akarorero nako muri gisebe y'izone gisanze muri komine gashoho intara ya Muyinga abina nase bafurura utunogo duto duto ariko ntibanasakara ubwiherero bwabo kandi nta nibiti vy'imyaro bashirako Siria kenyo nkuru mukuru wa zone gisanze yemeza ko abanyagihugu arongoye batareka kuba kutuzu twaso rwumwe kubera ubugaba ahubwo biterwa n'ubukene
turakenye ibintu cane cane nk'ibiti nk'iyo muntu yimbye nico kinogo kugira arenze ko kugira ashobore kuca atinda hanyuma yubakire kugira bigende neza akacaba kandi n'ikibazo c'amikoro make muri rusangi burya akazu kasugumwe abantu benshi kabananira kutunganya kujya kuntu bavyimba ino birazimbye urashobora gusanga nk'imetero imwe bagusaba yuko uri ibihumbi bitatu umuntu rero asanga dafise amikoro akwiye animwo arumba yuko imetero ubumanuka bayimbira ibihumbi bitatu ahitamwo kuza gusasagura nk'inusu y'imetero nk'uko avyishoboreye akaba ariko aca yihereramo
si mu mitumba honyene hataho utuzu twaso rw'umwe dushemeye no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nko muri zone ya Buyenzi n'ico kimwe
ashobora gusanga abantu bashobora kwituma mu barabara bagasaba kwarasaba ku ruhande y'ibarabara rero kandi ni nyinshi cyane kuko urazi ibiza bitera ni byinshi navyo biri bimwe mu bintu bituma bino kayice yacu isuku ricari barikeya cyane cyambere na mbere cyoco kubera ngahuka iki yacu haraha abantu benshi badafite n'ahantu baba bageze ntano bogerageza bakaraba abantu bose badafite ahantu baba hagi ikintu babafashije imbavu bati twashize mu miryango yabo isanyuma bati tubakira ahantu bashobora kuba nabo ari nk'abandi bakabikora
mu rugomba jeje ntwaro bahisemo kwitabaza ishirahamwe kwa Rouge kugira ngo birinde ingwara David Bigirimana umukuru wa sekiteri muri munyika ya mbere
twarahimirije abene gihugu kugira ngo batwimbe naho yo bimetero imwe cyangwa imwe n'inusu baronka abantu bashobora kwicara na cane cane bakinge zijya ngwara ziza nka korera n'izindi hakaba hariho n'undi mugwi twita abantu aho nikora twarasabye yuko rero inama twakoze itariki 4 ko bora abantu aho nikora atamatwa leta bafise abereye bakaduha urutonde kugira kugira ngo nk'abatware tubafashe mu kibazo twa leta no kububakira kugira ngo twinde cyakiza kiva ku isuku rike aricyo amacinya cyangwa ikorera no kuvuga yuko turakorana kuri waruje ko bahara raporo yuko ari hantu twa leta cyo kuba yabomotse tukabasaba kugira ngo baze bapompe kugira ngo abene gihugu ntibahavure bandura zangwara nyitwa ko turadondagura
imuyinga naho hari ishira hamwe yitwa SFJJ ryo gutabarana hagati y'abakenyezi bo muri gashoho ryahisemo kuja kurondera ifashanyo yo kubakira ubwiherero abanyagihugu batagira mikoro Marceline Rwaza Nyingata ni warirongoye
ni mutumba gisebeyi warawugenduye no mutumba turawutembera ko usanga niwo uri nyuma cyane cyane kabi nyuma mutuntu cyitwa utuzu twasugumwe uhaciye uhita ukasaba aho uyiherera ushobora kuharonga naho bohagutiza usanga arahantu hadafashe bifuje rero yuko twobafasha kugira tugwanye ingwara riva ku isuku rike tuzofasha twubake nk'utwa utuzu twasugumwe dushika nka 30 kugacimbira 10-10
mu Burundi bitegere bitangwa n'ibisata byawo ni byita iterambere n'amagara meza byerekana ko ibice 16% % by'abanyagihugu aribo bonye n'abafise bakanakoresha utuzu twasurwumwe dukwije ibyangombwa kuva mwaka 2021 tariki 19 z'ukwezi kwa 11 ONU yashinzwe umunsi kwitirirwa ubwiherero bwiza ku isi yose Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya Mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe buzoba bwamaze kugwiza na gatatu umwuka oxygen mu Gifaransa abagwayi ba COVID-19 bakenera bivuzwe mu gihe muri ico gihugu havugwa ubwiyongere bwinshi bw'abandura iyi ndwara mugezi wacu Asumta Kabuyi yagiranye ikiganiro cihariye n'umushikiranganje w'amagara y'abantu maze adutegurira ino nkuru
Ministre w'ubuzima muganga Daniel Ngamije avuga ko kugeza ubu abarwayi bose ba COVID-19 bakenera umwuka bawuhabwa ariko kubwiyongere bw'abarwaye iyi ndwara bwatumye leta ifata icyemezo cyo kongera umwuka basanganywe
twari dusanzwe dufite ubushobozi bwo kuba twakora amacupa y'umwuka ya litiro 50 amacupa yani maremare ya abantu bakunda kubona kwa muganga angana na 788 ku munsi aho tugana nuko ubwo bushobozi twamaze kugongeraho nibura 40% ariko mu minsi mu kindi cy'umweru turongera nanone tugongere ku buryo mu minsi 30 urebye neza tuza kuba twabukubye gatatu ubwo ngo turaba dufite ubushobozi bwo gukora amacupa y'umwuka ya litiro 50 angana n'2,300 ku munsi
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kigura imiti n'ibikoresho byo kwa muganga harira Imana Pio aherutse kubwira Radio Ijwi rya Amerika kubwiyongere bw'abarwayi ba COVID-19 burimo kugaragara muri iki gihe ariko bwatumye leta ifata umwanzuro wo gutumiza ibikoresho byifashishwa mu gutanga umwuka kwa muganga ibikoresho bifite agaciro ka miliyari enye mu mafaranga y'u Rwanda
ntago ari ubugura umwuka no kugura ibikoresho bikora umwuka kubera ko umuntu w'abarwayi icyo baba bakeneye ni umwuka nicyo kintu kibanze wakorera umuntu wa COVID uko urabona kuno kese zigenda zizamuka ushobora gusanga zizamutse none bikaza kurenga ubushobozi mwari mufite akaba ariho rero mushobora kuvuga toke twari dufite ubushobozi ariko mu buryo bwo gukomeza kwirinda reka tugure ekipoma zihagije byatuma nta pressure ibaho y'abantu kuba bapfa kubera ko babuze umwuka
Ministeri y'ubuzima itangaza ko abakenera umwuka muri iki gihe ari abarwariye mu bitaro kandi bigaragara ko barembye Ministeri Ngamije yasobanuye ko mu barwayi ba COVID-19 bavurirwa mu bitaro binyuranye abagera kuri 40% ari bo baba bakeneye umwuka Ministeri y'ubuzima yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abarwayi ba COVID-19 barwarira mu bitaro bagera kuri 95% by'abanduye bose ko abandi baba bataragaragaza ibimenyetso bikomeye baguma mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga n'abajyanama w'ubuzima ariko bari mu miryango yabo gusa Ministre Ngamije yumvikanisha ko uwanduye COVID-19 uri gukurikiranwa mu rugo iwe iyagaragaje ibimenyetso bimuganisha mu kuremba nawe ahita ajyanwa mu bitaro Ministre w'ubuzima kandi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abaremba bagahitanwa n'iyi ndwara no 9% baba batarakingirwa u Rwanda rwari rufite intego yo kuzakingira abantu bagera kuri 7,800,000 ariko kugeza ubu abagera ku 390,000 ariko bamaze kubona inkingo Ministeri y'ubuzima itangaza ko guhera kuri wa gatanu u Rwanda rwongeye kubona izindi nkingo nubwo zitavuzwe umubare ibikorwa byo gukingira bikaba byahise bisubukurwa mu mujyi wa Kigali guhera mu cyumweru gitaha bikazakomeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba Asumta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
tuvuga ibigwi Ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika,
bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ku itariki ya 16 yo ku kwezi kw'indwi, radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'impamo agasana imitima.
Ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka,
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru ni mwe tuyikesha, turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.
Uretse amategeko mpuzamakungu akingira abakozi ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyavyo birafise amategeko akingira abakozi mu Burundi, ayo mategeko none arubahirizwa? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo nivyo agiye kuganira na Maître David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi, hamwe na muganga Alain Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira mu kazi gatandukanye. Dr Kamo ni watangura ahabwa ijambo.
Ubuganga bw'akazi ni specialité kujya kwa chirurgie, kwa médecine interne, kwa pédiatrie. Nubuganga umuntu agira ahejeje médecine générale. Nubuganga uraba ingorane abakozi bagira ku kazi. Ubuganga n'ubuganga nyabaki, ubuganga bujejwe cyane cyane kuza yuko abakozi bagwara kubera akazi bakora, hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi. Mugabo oye nayivuze ni ubuganga bagira bahejeje médecine générale, kuvuga yuko umuganga w'akazi atari wo gukinga gusa, gukinga impanuka zitewe n'akazi, ibyo bita accident du travail cyangwa indwara zitewe n'akazi, ibyo bita ama maladie professionnelle. Mugabo ajejwe gusa gukinga, nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe yabaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorose cyangwa ari umuntu agwaye cyane, aratabara by'indembe ateza kumushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntamerwe nabi, mu bita le premier geste. Wumva si gukinga gusa, si prevention, arafise n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu shyirahamwe. Hanyuma uruhara si urwo gusa, afise urundi ruhara n'uko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi. Hanyuma ikindi n'uko umukozi yamaze gutangura akazi ateza kumukurikirana akaraba yuko haheze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko umuntu agikomeye. Hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora nicyo gusuzuma aho abakozi bakorera, abakore ko bakorera ahantu heza yuko ahantu bariko barakorera atabi byo tera ingorane ku magara y'abakozi, bakagira nk'ibyo gupima karaba umara buriya aho hantu umuntu akorera ari imikungugu, ari induru nyinshi, ari umuyaga atawuri umeze neza, cyane n'ibindi by'amatoxike chimique. Urumva uruhara rwe n'uruhara rukomeye, ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha ku bijyanye cyane cyane n'ibyo by'ama accident du travail cyangwa ibyo by'ama maladie professionnelle, no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategereza kugira, cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza, akazi kadatera ingorane magara y'abantu. Umukozi umukoresha ategereza guha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akora ameze neza, kugira umukozi ntamerewe nabi, umukozi yisanzure kure afite umutima uri mu nda. Hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyene.
Turabigaruka ko
okay.
Nashaka mutubwire muri ko muravuga ibyo by'impanuka n'ingwara zishobora gushika ku kazi. Kenshi na kenshi nizihe impanuka n'izihe ngwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi.
Ego urakoze cyane impanuka zikunda gushika cyane cyane nkareyo nk'abantu bashobora gukoroka bari kwakorera hejuru ari impanuka zishobora gushika yuko bakoresha ama produits chimiques bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahaha cyangwa bizatera indwara haheze igihe kirekire hanyuma akabaho n'izindi ngorane zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nayo byatera indwara hanyuma impanuka zindi n'imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhonyura abantu hanyuma hari abashobora gukoroka nayo ivuze bapfuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa naho umuntu akorera izo ndwara nazo zigira ubwoko bwinshi ipfa naho nyine kuyikoresha umuntu ariko arakoresha mbwari n'icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atamayitiza araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bari kubarakura mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva kubitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingorane zo guhema hariho abagira ingorane ku rukoba ingorane nyinshi cyane zino wazibona
murakoze. Reka tuze kuri Maître David Dusabe ku vyerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi ku bijanye n'umutekano n'amagara yabo nike mu tubwira ku bijanye n'amategeko ingene abakingira
cyo aho nozanana amategeko y'akazi samategeko abarayigiye gucisangije ahubwo abara amategeko ava muri yashiramo mpuza makungu rijeje gukingira abakozi n'akazi oyite iyo naryo kubijanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi byarashizeho ibyo bita ama convention arenga 40 recommendations zirenga 40 hamwe n'ibyo bita amahoteli do directive pratique cyane cyane bivuga specifically kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi convention bifata ayo mategeko bikayashyira mu mateko yabo y'igihugu nicyo gituma mu Burundi bwiza shingiro ku article ya 19 iravuga yuko ingingo ya 19 iravuga yuko amasezerano yose u Burundi bwateye ko igikumu ari mu ibyiza shingiro ry'u Burundi ari nacyo gituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi ryo mu Burundi rishasha banagomba ryo mu 2020 were ku ngingo y'316 ukagenda mwanagomba ifite ingingo nyinshi zigera ku 370 kurenga numva ko ari ingingo zitaringe were ku 316 kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijanye n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba kumukoresha cyangwa ubugwaneza bwiwe ingene asanzwe ari umuntu mwiza asenga ahubwo ni itegeko ry'uko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose rero kuva ku ngingo y'316 kubandanya izo ngingo zose zivuga ku bijanye no gukingira umukozi ku kazi
hanyuma witegereje mubona amategeko arashigwa mu ngiro mwavuze ko iryo tegeko rishyashya rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'2020 nikiye kiyongeye ko mu bijanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi uravye n'itegeko cyangwa amategeko ari imbere yaho agenga akazi
jewe icyo novuga kuri itegeko rishyashya nuko ingingo nyinshi bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi byo gukingira abakozi mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane aho bavuga akantu kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora aho wasanga bivuga gusa ku bijanye n'isuku ku kazi kwateza kujaho komite ijejwe ibi byo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru
akwinunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ninahazwe dushimire Facile Gebewe yegeranije amajwi y'ibiganiro vyacu vya guvyuno mugoroba twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho gutaha.